Iri ni ijwi rya Amerika. Ibiganiro byacu mu Kirundi no mu Kinyarwanda birabandanya kuri radio Ijwi rya Amerika Washington DC. Niwe neza nshuti muduteze amatwi, muri kumwe na Fidel Niyongabo
na Placide Magambo. Tubahaye ikaze mu biganiro byacu byo kuri isaha.
Uyu muco utari mwiza bamwe bita gutekinika ugomba gucika burundu. Aba rero ngira ngo nongere nemeze ko guverinoma y'u Rwanda itazigera yihanganira umuyobozi uwo ari we wese uzatanga imibare y'ibikorwa itari yo.
Uwo ni ministre w'intebe w'u Rwanda bwana Edouard Ngirente ariyama abayobozi bahimba imibare kugira ngo bigaragaze neza. Ni mu nama yabereye mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba bw'igihugu.
Tubafitiye n'inkuru kuri kudeta yagerageje uno munsi kwa mbere muri Gabon ku masendika y'abakozi bakora mu nzego z'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu mu Burundi no kurwanya ikiza cya sida. Yiyamiriza umugambi w'ubwo bushikiranganji kuyasambura kugira ashinge sendika nshasha. Turavuga no ku runani rw'amashyirahamwe yigenga akingira ibidukikije rusaba ibihugu byo mu karere guhuza ingufu mu gukingira ibidukikije. Duhere ku nchamake ya makuru ya hijyano hino. Tubashikiriza abasirikare bose bagerageje kudeta mu gitondo cy'uno munsi kuwa mbere muri Gabon bahagaritswe.
Iminsi ibaye 17 ibikorwa bya leta ya Amerika bihagaritswe kubera gufungirwa ingengo y'imari. Perezida Donald Trump yanze kuva kwizima avuga ko mu gihe atahabwa amafaranga yo kubaka urukuta nta kizakorwa muri iki gihugu.
Ishyirahamwe ry'abakatolika ryateguye imyerekano yo kwiyamiriza Kabila muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mwaka wa 2017 no mwaka wa 2018 ryiyamirije uno munsi kwa mbere gukorana rivuga ko kuri hagati y'urunani ruri ku butegetsi na komisiyo y'igihugu ijejwe amatora seni.
Umucamanza mu rukiko rw'ikirenga mu gihugu cya Venezuela yahungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika yahunze nyuma yo guhakana ko atarahiza Perezida Nicolas Maduro watorewe indi manda y'imyaka 6.
Aya makuru nayo ati tubafitiye turagaruka ko mu kanya gato imugume hafi y'amaradiyo yanyu. Duhere ku makuru rero avugwa hirya no hino ku isi tubafitiye. Duhere ku yerekeye igihugu cya Gabon aho leta ivuga ko ibintu byasubiye mu buryo ku mugwa mukuru Libreville inyuma y'igeragezwa rya kudeta uno munsi wa mbere. Umuvugizi wa leta ya Gabon Lieutenant Kelly Ondo Obiang avuga ko umuyobozi wabagerageje coup d'etat yafashwe. Obiang yari wa nyuma avuga ko yari wa nyuma mu bantu batanu b'intwara miheto guhagarika uno munsi wa mbere. Abasirikare babiri bafitaniye isano n'igeragezwa rya coup d'etat bishwe n'inteko za leta. Umuvugizi wa leta Guy Bertrand Mapangu avuga ko ibintu byasubiye mu buryo ku muhinga mu buno munsi kuwa mbere. Avuga ko leta yasubiye kwigarurira ibiro vya radio y'igihugu na televizion amwe ni gice gikomeye cyo kumugwa mukuru Libreville. Ibibanza bibiri byari byagerayimiwe n'iryo geragezwa rya coup d'etat. Abagerageje coup d'etat bafashe radio y'igihugu mu masaha ya kare y'uno munsi kuwa mbere bavuga ko bifuza gushiraho urwego rukuru rw'igihugu rujejwe kugarukira igihugu. Muri iki gihe perezida w'igihugu cya Gabon Ali Bongo ari hanze y'igihugu, ari mu gihugu cya Maroc aho ariko araruhukira inyuma yuko aviriranye mu bwongo. Umuryango w'ibihugu bya Afrika wiyamirije iryo geragezwa rya coup d'etat. Hanyuma Bongo nkuko twabibabwiye aracari mu gihugu cya Maroc. Uwari ayoboye abari bagerageje iyo coup d'etat yari yavuze ko ijambo Perezida Bongo aherutse gushikiriza abanyagihugu kuri radio ryakomeje ngo amazinda kuvyerekeye ububasha bwiwe bwo kubandanya ayobora akarangura n'amabanga yiwe y'umukuru w'igihugu.
Iminsi 17 irashize ibikorwa bya leta ya Amerika bihagaritswe kubera gufungirwa ingengo y'imari. Perezida Donald Trump yanze kuva kwizima avuga ko mu gihe atahabwa amafaranga yo kubaka urukuta nta yandi mafaranga yakemera kugira ngo ibikorwa bya guverinoma bifungurwe. Nubwo kuri uyu wa mbere ari umunsi w'akazi, ibihumbi amagana by'abakozi muri Amerika biyemeje kwigumira mu rugo, ariko ku rundi ruhande hari abemera kujya mu kazi nubwo batazi na busa igihe bazahemberwa cyangwa se niba bazanahembwa. umuvugizi w'inteko ishinga amategeko Nancy Pelosi avuga ko muri iki cyumweru azakoresha amatora abadepite bakemeza ko inzego za leta zafungurwa. Nancy Pelosi avuga ko igihutirwa cyane kongera gufungurwa mu maguru mashya nta yandi mananiza ari Minisiteri y'imari n'ikigo gishinzwe imisoro n'amahoro. Ukuriye ishyaka ry'abarepublikani muri Sena, Mitch McConnell, yari aherutse gusubiza inyuma umushinga w'ingengo y'imari watowe n'inteko ishinga amategeko yagombaga gufasha ibigo bya leta gusubira mu kazi. Indi mishyikirano irebana n'umutekano ku mupaka ikazaba ikomeza hanyuma. Ku rundi ruhande, Perezida Donald Trump avuga ko adatewe na gato ubwoba nuko ibikorwa bya guverinoma byakomeza no guhagarikwa igihe kirekire. Kandi anavuga ko nibakomeza kumwima amafaranga basaba bitazamunanira gutangariza abaturage ko igihugu cyose cyugarijwe n'ikiza gikomeye ku gihugu cyose giterwa n'abimukira, ubundi akihereza ayo mafaranga bitabaye ngombwa ko byemezwa n'inteko ishinga amategeko.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC tubandanya kubashikiriza amakuru tubafitiye. Tugaruke muri Afrika, aho ishyirahamwe ry'abakatolika ryateguye imyiyerekano yo kwiyamiriza Perezida Joseph Kabila muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo mu mwaka w'2017 n'umwaka w'2018 ryongeye kwiyamiriza uno munsi ku wa mbere gukorana hagati y'urunani ruri ku butegetsi na komisiyo y'igihugu ijejwe amatora Seni. Ibyo kubera byatumye itangazwa ry'ibiharuro vya mbere vyavuye amatora y'umukuru w'igihugu ryigizwayo atayindi tariki yo kubitangariza ko ivuzwe mu cegeranyo c'agateganyo c'indororezi 40,000 z'abakatolika cashizwe habona kwego rw'igihugu rw'abepiskopi muri Congo kwemeje ko ruzi watsinze amatora y'umukuru w'igihugu. Runani rw'imigambwe iri ku butegetsi Franc Commun pour le Congo muncamake FCC kwagirije urwego rw'igihugu rw'abepiskopi ko rwarenze bikomeye ku bibwirizwa shingiro. Komisiyo y'igihugu ijejwe amatora yari yasabye abasenyeri bagize urwo rwego kubeshuza icese ibyo batangaje. Itangazo ryasohowe na komite y'abalayike ivuga ko kwifatira mu gahanga abepiskopi ku buryo budasobanutse leta ya Congo na komisiyo y'igihugu ijejwe amatora Seni byerekana ko izo mpande zibiri zamye zikorana umwe mu bayoboye komite y'abalayike Isidore Ndaiwel avuga ko biyamirije bivuye inyuma iyo nyifato basaba urwego rukuru rw'igihugu rw'abepiskopi kudacika intege kubera iterabwoba ahubwo ko bobandanya mu nzira y'ukuri n'ubutungane.
Umucamanza mu rukiko rw'ikirenga mu gihugu cya Venezuela yahungiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Yahunze nyuma yo guhakana ko atarahisa Perezida Nicolas Maduro watorewe indi manda y'imyaka 6 avuga ko inyuranyije n'amategeko. Avuga ko bidakwiye ko Perezida Maduro yagombaga guhabwa andi mahirwe yo kuyobora Venezuela kuko amatora atanyuze mu mucyo kandi ko yaranzwe n'uburiganya budasanzwe. Mu gihugu cya Venezuela ho hahise hashyirwa ahagaragara itangazo rivuga ko uyu mucamanza mu rukiko rw'ikirenga yarakurikiranweho ibyaha byo guhohotera abana b'abakobwa. Uyu mucamanza yarasanzwe ari inkora mutima ya Perezida Maduro yabashije guhungana n'umugore we n'umukobwa we. Waba umuryango w'ibihugu by'Iburayi, yaba Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'ibindi bihugu byakurikiraniye hafi iby'ayo matora byatamaje uburiganya bwaranze ayo matora bunahakana ibyayavuyemo.
Hagati ya Amerika n'Ubushinwa ibiganiro vyerekeye budandaji vyatangwe no munsi kwa mbere ku mugwa mukuru w'Ubushinwa Beijing. Abasaye kwizo mpande zibiri muri ivyo biganiro bareko bagerageza gutorera inyisha matata afatiye ku matagisi yagize ingaruka zikomeye ku masoko y'imitahe mu makungu ya marabu. Abategetsi b'Ubushinwa ntibashimishijwe no kubona ubwato bw'ingwano bw'Abanyamerika USS McCampbell mu vyo bavuga ko bwari mu mazi yegukira Ubushinwa hafi y'amazinga mu gice ciba hari kiri mu manuko bw'ico gihugu. Umuvugizi w'ubushikiranganji buje rw'imigenderanire bw'Ubushinwa Lu Kang avuga ko abategetsi b'igihugu ciwe babwiye abategetsi ba Amerika ko batanejejwe na gato no kubona ubwo bwato bw'ingwano mu mazi yegukira igihugu cyabo. Nta nyishu y'abategetsi ba Amerika yamenyekanye buno nyene yamara ibiganiro vyerekeye budandaje hagati y'ivyo bihugu bibiri vyabandanije. Umuvugizi w'ubushikiranganji buje rw'imigenderanire bw'Ubushinwa Lu Kang avuga ko igihugu ciwe na Amerika vyumvikanye ku vyerekeye kugirana ibiganiro vyubaka ku bibazo vyerekeye budandaje.
Umujyanama wa Perezida Trump mu by'umutekano John Bolton ageze muri Turukiya aho ari mu ruzinduko mu karere k'Uburasirazuba bwo hagati agirana ibiganiro n'abayobozi bakuru abasaba ko ingabo za Turukiya zazibukira umugambi wazo wo kugaba ibitero ku barwanyi b'abakurude bari baremeye kwifatanya n'ingabo za Amerika muri Siriya. duhere amakuru yacu avugwa mu karere tuyakomerezeho aho guverinoma y'u Rwanda yibutsa ko itazigera yihanganira umuyobozi wari we wese utanga imibare itari yo ashaka kwigaragaza neza ko imikorere ari myiza kuko ngo bituma guverinoma ikora igenamigambi ritanoze. Ibindi kuri iyo nkuru tubibaze mugenzi wacu Eric Bagiruwubusa waruhari.
Muri inama yahuje inzego z'ibanze Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu umukuru wa guverinoma n'izindi nzego bararebera hamwe uburyo imikoranire yarushaho kunoga mu rwego rwo gutanga serivisi nziza kandi yihuse igamije iterambere ku muturage. Professor Shyaka Anastase Minisitiri w'Ubutegetsi bw'Igihugu atanga ikaze ku bitabiriye inama yavuze ko muri rusange ikibazo kiriho ku nzego z'ibanze ndetse n'izizikuriye gishingiye ku mikorere n'imikoranire icumbagira.
Iryo horizo y'imikoranire, imikorere n'imikoranire hagati yacu haloko government family nzego zibanze byohurizo turinoza ariko niryo rya kabiri imikoranire nizo nzego zindi sector ministries nabyo tubishyire mu bikorwa neza.
Iki kibazo cy'imikorere n'imikoranire idahwitse mu nzego z'ubutegetsi gikunze kuvugwa ari na kubutegetsi busaba ko cyahinduka. Umukuru wa guverinoma Bwana Edouard Ngirente atangiza iyi nama yibukije ko hari umuco utari mwiza kuri bamwe mu bategetsi cyane iyo bigeze ku mihigo aho bamwe batanga imibare itari yo bashaka kugaragaza ko ibintu bigenda neza. Minisitiri w'intebe yibukije ko hari amategeko ahana abantu nk'abo.
Uyu muco utari mwiza bamwe bita gutekinika ugomba gucika burundu. Nkaba rero ngira ngo nongere nemeze ko guverinoma y'u Rwanda itazigera yihanganira umuyobozi uwo ari we wese uzatanga imibare y'ibikorwa itari yo. Ndasaba kandi buri muyobozi wese uri hano ko mbere yo gutanga imibare yajya abanza akabitekerezaho ndetse akagenzura ko imibare agiye gutanga isobanutse kandi huye n'ukuri kw'ibyakozwe. Aha rwose ndagira ngo twongere tubatinde mu byo tuganira byose uyu munsi. Imibare itari yo yangiza igenamigambi y'igihugu, ntabwo dukwiye kwemera kubikoreraho na gato.
Mu mwanya muto itangazamakuru ryemereye gukurikira ibi biganiro humvikanye kutavuga rumwe ku nzego zitandukanye ku bibazo bimwe na bimwe. Ufatiye ku kibazo cy'imbuto n'amafumbire byagombye kuba bigezwa muri buri karere bitewe n'icyahagenewe, ababishinzwe basobanuriye umukuru wa guverinoma ko habayeho ibibazo ariko ko bitatuma umusaruro wateganijwe ugabanuka. Ni ibisobanuro byumvikana ko bitanyura ababihabwa. Nko mu mvugo ya guverineri w'intara y'Amajyepfo Bwana Emmanuel Gasana aravuga ko mu karere ka Kamonyi na Nyanza tegeka bari barizejwe kubona imbuto za soya n'amafumbire batunganya ibishanga amaso ahera mu kirere. Akibaza niba koko nta kibazo kizavuka mu musaruro.
Iyi mbuto ibuze wa muhigo w'imbuto ujyana n'ifumbire kuko n'ubundi ya soya ugomba kuyifumbira. Rero ibyo mwavugaga uwo musaruro wa soya ntabwo ugiye kuboneka icyo gihe. Sinzi ko turishuwa niba tagiye gukora kugira igihe cyose ntacyo bihungabanyijeho muri stock ya food security ya soya cyangwa se y'ibikoresho bya soya.
Ni ibiganiro umukuru wa guverinoma asa n'uwahise abona ku ikubitiro ko bamwe mu bagombye gutanga ibitekerezo ku bibareba batisanzuye maze abibutsa ko ari inama nyunguranabitekerezo izo itagamije kubagenzura mu nshingano zabo arababohora.
Ariko nituba turano kwa rigishanga cyatwe namaze ntukivuge ejo umusaruro ukagwa hasi kujya kubisobanura nyuma bitera ikibazo ngo ukuzimo nako twa tuzi ko byose meze neza. Turelaxinge twese, turelaxinge tuvuge ibazo uko biri, tubiganire, dufatanye, metuhindura nka inama ya control, ntabwo inama ya control. Nko iyo tuvuze ibazo by'amafumbire ngira ngo muzi neza ko turimo kurwana gukimeka cyo cy'amafumbire yabuze mbere aho leta yahombye miliyari 11 zivuye kuri miliyari 30.
Kuva ubwo itangazamakuru ryahise rihezwa, Madame Florence Uwambaje Maria, meya w'akarere ka Burera mu majyaruguru y'u Rwanda, hanze y'icyumba cyaberagamo inama yadusobanuriye zimwe mu mpamvu zishobora gutera bamwe kubeshya mu kiswe gutekinika.
Iyo inzego zose zidateguranye neza umuhigo ngo zihukurikirane ziri hamwe ndetse na bya bindi byakagombye kuba byarabanjirije gutangira kumuhigo nyirizina, iyo bitakozwe ku gihe arimwe na rimwe ni nabyo bituma haba icyo kibazo cyo kugaragaza imibare itari yo. Ngira ngo nko kubijyanye n'umuhigo w'ubuhinzi n'ubworozi tukavuga ngo kuri hegitari tuzavanaho toni zingahe, iyo rero ifumbire itabonekeye igihe, imbuto ntibonekere igihe, abahinzi batateguriye imirima ku gihe, byanze bikunze ushobora kwibeshya cyangwa ukabeshya muri ya mibare.
Muri inama kandi humvikanyemo ko inzego zibanze ziba zarahize imihigo ariko zigatinda kubona ingengo y'imari yagombye kuzifasha mu kwesa iyo mihigo. Muri inama y'iminsi ibiri iri kubera mu Burugesera mu Burasirazuba bw'u Rwanda, abayiteraniyemo bararebera hamwe uburyo bashyiraho ingamba zituma imihigo y'inzego zibanze ishyirwa mu bikorwa neza kandi ku gihe. Baraganira kandi ku bibazo bikibangamiye imibereho myiza y'abaturage kunoza imikorere kurwanya ruswa n'ibindi. Intumbero y'ubutegetsi bw'u Rwanda nuko mu mwaka wa 2024 umuturage yazaba ashima serivisi ahabwa byibura ku kigero cya 90%, byaba bivuye kuri 69% byo mu 2018. Ni imibare itangwa n'ubutegetsi akabagira ubusajwi rya Amerika ibugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC. Mu Burundi amasendika y'abakozi bakora mu nzego z'ubushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanya ikiza cya SIDA, SINAPA na CNTS ariyamiriza umugambi ubwo bushikiranganje ukuyasambura kugira ashinge sendika nshasha yamara umuvugizi w'ubwo bushikiranganje, avuga ko atantumbero nimwe bafise yo guhungabanya ibikorwa by'ayo masendika. Inkuru imenyesha makuru wacu Raymond Zimana.
Ayo masendika ahurikiyemo abakozi bakora mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ko ari abiri, SINAPA na SNTS, yemeza ko abarongoye ubushikiranganje bakukira bariko bakora ibishoboka byose kugira ababurabuze ibikorwa by'ayo masendika mu gushinga sendika nshasha izokorohereza leta mu bijanye no guharanira inyungu z'abakozi bo muri ico gisata. Meransi ya Kizimana arongoye sendika y'abaforoma SINAPA afatira ku nama yabaye mu mpera z'umwaka wa 2018 igizwe na bamwe mu ndongozi muri ubwo bushikiranganje hamwe n'abarongoye uturere tw'ubuvuzi, akavuga ingingo zajezwe ko zitorohereza ayo masendika.
Tuvuga nko kwinjiza ku nguvu abakozi bo mu gisata cy'ubuvuzi mu ishyirahamwe y'icaduka yitwa SINAPS yashinzwe n'ubushikiranganje, gutera ubwoba uwo wese azohirahira akanka akerekana ko atashigikiye uwo mugambi. Bibaye ngombwa indongozi z'ayo mashyirahamwe abiri zigafatwa zigatabwa mu mvuto. Haciye hatangwa n'inkaratasi zo gutera kw'ibikumu mu kwinjiza abo bakozi muri iryo shyirahamwe. Kuva iyo nama ibaye, bamwe bamwe mu baganga bajejwe intara uburere bw'ubuvuzi n'ibitaro bamaze gutanguza ikigogo cyo gushyira mu ngiro uwo mugambi ugayita.
Uyarongoye sendika SINAPA avuga ko intandaro ya byose ari ibiganiro bisabwa n'ayo masendika ku bijanye n'amafaranga ategerezwa guhabwa abakozi. Hakizimana akavuga ko ubushikiranganje bw'amagara y'abantu budashaka kumva hari ikibazo cy'amafaranga kibajijwe.
Hariho ibibazo tugoma dushaka ngo tuganire, bakashaka bavuga bati ibibazo byose bitwara amafaranga ntimuzane, kandi ari ibibazo bifatiye ku mushahara w'umukozi. Aha tuvuga nk'imishahara y'ibanze, twaravuganye ukundi dushobora guharura ibyo bivuze ucyuma mwanzi. Hariho gusubiramo kw'imishahara y'ubuvuzi cyo twita rokasema, bategerezwa gusubiramo umukozi umwe wese bakaraba ku mapeta ageze ko aho umushahara wiwe ugera. Ivyo tubivuze bavuga bati wewe ugomba kugumura. Hariho ibibazo bijanye n'udufaranga batekerera umuntu agiye muri retraite.
Mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu no kugwanyikiza roho nyanganda SIDA barakana ibyo bagirizwa. Muganga Jean Bosco giri kwishaka avugira ubwo bushikiranganje akavuga ko atantumbero nimwe abarongoye ubwo bushikiranganje bafise kuburabuza ibikorwa by'ayo masendika.
Nta kintu na kimwe ubushikiranganje bw'amagara y'abantu buri ko burakora bijanye no guhungabanya ayo mashirahamwe asanzwe ahurikiyemo abakozi bakorera muri buno bushikiranganje na cyane cyane abaforoma canke gushyiraho ayandi masendika. Twagomba tubahumurize tubamenyeshe yuko twebwe atakuboko na kumwe boba dufise muri ibyo. Nimba hariho abo baba ari kubabikora boba babikora ku giti cyabo nk'abakozi, mugabo ko nta ntumbero n'imwe yatanzwe n'abarongoye ubushikiranganje.
Kubijanye n'ibibazo by'akarenganyo mu kazi bivugwa n'ayo masendika nko kwimurira handa abakozi hamwe no gutanga akazi hatesunzwe amategeko, uyavugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu avuga ko akazi gatangwa ku mugaragaro kandi hisunzwe amategeko y'akazi.
Iyo bishitse naho hakaba umukozi asubirizwa, icyo gihe naho asubirizwa turaba mu basanzwe barazanye amadosiye basaba ubuzi bataba barashikiriwe icyo gihe.
Kubijanye na sendika nshasha igiye kuvuka mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bavuga ko ivuka ry'amasendika ridatuma izindi sendika zihagarikwa kandi zose ziza ziharanira agateka n'inyungu z'abakozi. Nayo ku bindi bibazo bijanye n'amasezerano yabaye hagati y'amasendika n'ubushikiranganje, muganga agira gushaka avuga ko hari ibitumvikanywe ko ibyo navyo akavuga ko bizobandanya biganirwa ko kugira byumvikanywe ko hanyuma bije mu ngiro. I Bujumbura, Raymond Zimana, Ijwi ry'Amerika.
Banywanyi b'Ijwi ry'Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255 4 rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda 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 gatanu rimwe umunani gatanu. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ihuriro ry'imiryango yigenga irengera ibidukikije rirasaba ibihugu byo mu karere guhuza imbaraga mu kurengera ibidukikije. Harasabwa kandi ku gihugu cya Uganda ko cyarekura abarobyi basaga ijana b'Abanyekongo yafunze mu mwaka ushize. Claude Ganza Munyamagana yadukurikiraniye iby'iyo nkuru.
Ihuriro Synergie des écologistes pour la paix et le développement CPD mu magambo ahinnye rirasaba ibihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari gukorera hamwe mu kubungabunga ibidukikije. CPD, umuryango utagengwa na leta wimakaza amahoro n'iterambere ryita ku bidukikije, ivuga ko umwaka ushize wa 2018 hari intambwe ishimishije yatewe mu kurengera bimwe mu binyabuzima byari mu kaga ko gushira ku isi. CPD itanga urugero ku ngagi zimaze kuba 1400 nyamara 650 muri zo zari mu byago byo kuzimira mbere y'uko hashyirwemo imbaraga mu kurengera ibi biremwa. Tuverundi ni umushakashatsi n'umwarimu muri kaminuza zinyuranye muri Congo, akaba n'umunyamuryango wa CPD mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Aragaruka ku byavuga ko bitagenze neza mu mwaka ushize. 2018 ni umwaka twatakaje mu imbaraga. Twatakaje abantu benshi barengera ibidukikije ku masita asurwa. Uretse abaguye mu gitero cyagabwe ku modoka za ba mukerarugendo hagati ya Kibati na Kibumba, ariko no mu majyaruguru y'intara twatakaje abandi. Ikigo cy'igihugu kirengera ibidukikije gifite uburyo n'ibikoresho bihagije by'ubwirinzi, ariko abantu bakomeza gupfa mu buryo budasobanutse. Ibi nabyo bidutera kwibaza. Twanageze igitutu cy'abibasiye umutungo kamere batema ibiti byinshi muri pariki y'ibirunga, kuko iyo ugenda mu ndege hejuru yaryo nibwo ubibona. Impande zose za pariki zarasatiriwe bahatema, kandi bahanini bituruka ku mubare munini w'abahunze biyahura mu ishyamba bajya gushaka inkwi zo gucana. Bwana Wundi avuga ko ibihugu by'u Rwanda, Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bisangiye pariki y'ibirunga, nibidahuza imbaraga mu kuribungabunga mu gihe kiri imbere bizagira ingaruka zikomeye ku bantu n'ibidukikije. Anakomoza ku barobyi b'Abanyekongo basagije n'abafungiwe mu Bugande. Aba ngo bafashwe n'abasirikare b'Ubugande barwanira mu mazi. Ni ibintu biduhangayikishije kuko dufite umutungo kamere dusangiye nk'u Rwanda, Uganda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko birasa nk'aho ibihugu bya Uganda na Kongo bitita ku nyungu z'abaturiye ikiyaga cya Edward. Twe nk'abagize sosiyete sivile bashyira imbaraga mu kurengera ibidukikije twabakoreye ubuvugizi. Twandika dusaba ko barekurwa, ariko turateganya no kwandikira Perezida Kagame kugira ngo akoreshe ububasha bwe nk'umuyobozi z'umuryango w'ubumwe bwa Afurika ashyira igitutu kuri Museveni arekura abo barobyi bafunzwe. CPD ivuga ko mu bagera ku 102 bafungiwe muri Uganda mu mwaka ushize, bamwe muri bo bakatiwe igifungo cy'imyaka 2 abandi 3. Aba bose bafashwe n'ingabo za Uganda zirwanira mu mazi, bafatirwa mu kiyaga cya Edward. Kongo na Uganda basangiye. Tuvaunda avuga ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ari nk'ibihaha umugabane wa Afurika usigaranye, ariko ngo ibidukikije birimo imigezi, ibiyaga n'amashyamba byayo n'ibidasigasirwa bizakurura kaga. Cyakora avuga ko hakiri icyizere.
Les populations commençaient à s'approprier les questions de l'environnement.
Ibyo kurengera ibidukikije abaturage batangiye kubigira ibyabo. Nkatwe twigisha mu makaminuza tureba uburyo abanyeshuri bajya gusoza amasomo bahitamo kwandika no gukora ubushakashatsi ku bidukikije. Ibyo bitanga icyizere yego, ariko abantu bakwiye kuba maso. Ikibabaje birasa nkaho umuntu arimo gutema ishami yicayeho. Kukurebye ishoramari mu nganda, mu bucukuzi bwa peteroli bwatangiye cyangwa bivuga ko bigiye gutangizwa muri Kivu y'Amajyaruguru biteye impungenge. Ariko icyiza ni uko abaturage bahagurutse. Njye nari mu itsinda ry'abaturage bavuye Nyakakoma, Vicumbi n'ahandi mu mwaka ushize, tujya kubwira umukuru w'igihugu ko tudashyigikiye ibikorwa byo kwangiza pariki y'ibirunga cyangwa guharira igice cyayo ubucukuzi bwa peteroli. Ibi byose bitanga icyizere ko 2019 ibintu bizaba byiza kuruta uko byagenze mu mwaka ushize.
2019 sera mieux que 2018.
Mu gihe biyamamarizaga kuyobora igihugu, abakandida banyuranye n'ubu bataramenyekanamo watsinze bagiye berekana ingamba bafite mu kubungabunga ibidukikije. CPD ivuga ko ikirunga cya Nyiragongo cyasuye n'abakerarugendo basaga 2000 mu mwaka ushize bavuye mu bice bitandukanye by'isi. Cyakora ngo ibice bimwe by'iki kirunga kimwe n'igice cya parike ya Virunga ntibigendwa kuko bigenzurwa n'inyeshyamba za Mai Mai, ndetse ngo zasenye ibikorwa nyaburanga byari byaramaze kuhubakwa. Kuba bamwe mu barobyi b'abanyekongo bafatwa n'inzego z'umutekano za Uganda bagacibwa amafaranga y'umurengera abandi bagafungwa, abarengera ibidukikije baravuga ko ari inzitizi ku mikoranire myiza n'ubufatanye hagati y'abashinzwe kurengera urusobe rw'ibinyabuzima n'abaturage. Abenshi muri aba barobyi bafungiye Uganda n'abakomoka mu gace ka Cyavinyonge mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Claude Ganza, Munyamagana, mu burasirazuba bwa Congo Kinshasa, ku bwa Radio Ijwi ry'Amerika.
Radio Ijwi ry'Amerika, Washington DC, nkuko twabibwiye mu muraya makuru, habaye igeragezwa rya kudeta muri Gabon, rikaba ryatujijwe. Iryo geragezwa rero ryabaye uno munsi mu gitondo. Mugenzi wacu Placide Magambo amaze kuvugana n'umwe mu Barundi ba ku mugwa mukuru wa Gabon Libreville, akaba agiye kutubwira ko ibintu byifashe kuri uyu munota.
Twumvise abantu barasa mu ijoro, mugabo n'umugenzi mu gitondo kare yandungikiye message ngo habaye kudeta, hanyuma internet zitaraba kupe. Baratubwiye message, turahana message turi benshi, hanyuma baratubwiye ngo ni murabe ntuze nimwumvirize radio Gabon, turumviriza twumva message, hanyuma tubonana na video. Bariko baravuga intuze nya declaration, hanyuma bukeye internet irabakupe. Tuaguma gucyanye twumviriza amakuru juste RFI n'amakuru Radio France International n'ayandi tele ntuze Afrika 24, amakuru nk'aya baratubwira ngo barya basoda abahagaritse bagiriye encerclement muri maison de la radio barabafata ngo babiri barabishe, hari umwe yatorotse n'undi bafashe.
Ubu bimeze gute? Uri hehe wowe? Abantu bifashe gute?
Je ndi muhira, benshi bari muhira, abantu benshi bari muhira.
Mu muhanda bimeze gute? Amasoko arafunguye?
No, hose harugaye, hose nta n'umwe yagiye ku kazi, amasoko arugaye. Nibyo ibyo numva jewe, kuko sinahasohotse mu gitondo, numvise ko abasoda bariko barapatruya muri ville hose, mugabo nta yandi makuru ngira kuko ntidusohoka, turi muhira.
Wowe utuye hehe? Utuye mu mujyi hagati cyangwa utuye hanze y'umujyi?
Oya, ntuye mu mujyi. Mugabo ni calme cyane, très calme, nta amakuru ni mu radio na televiziyo ngusa turonka, nta matiyo tusigaye twumva, byose byahagaritse.
Nta bantu baba babiguyemo cyangwa se abari mu nzira bari guhunga?
Ndazi ko hari abajeune batangiye gusohoka mu gitondo, mugabo unyetse très calme.
Mbere hari ikintu cyagaragazaga ko ibi bintu bishobora kubaho?
Oya, nta na kimwe, twabaye très surpris mu gitondo.
Umukuru w'igihugu bivugwa ko yarabaye mu gihugu cyangwa yarari hanze?
Oya, aracyari muri Maroc, muri convalescence.
Mwebwe nta bwoba? Mumeze neza aho muri, uretse kuba mutabasha gusohoka?
Oui, nta bwoba, mugabo ni calme relatif, turiko tubibaza ko atabindi biza kubaho, mugabo ni calme.
Uwo ni umurundikazi aba ku mugwa mukuru w'igihugu cya Gabon Libreville, hari kuri micro na mugenzi wacu Placide Magambo. Amakuru rero n'ibiganiro twaba tubafitiye kuri isa kuri Radio Ijwi ry'Amerika niho bigarukiye. Dushimiye engineer Peter Handley yadufashije ku buhinga bw'ibyuma, hamwe na Daniel Brown yadufashije kwegeranya ibiganiro twabateguriye. Wabihagarariye ni Etienne Karekezi, kuri micro mwari kumwe na Fidel Niyongabo
na Placide Magambo. Turabashimiye kuba mwadukurikiye muri aya makuru. Mukomeze mwumve ibiganiro bya Radio Ijwi ry'Amerika kandi mugire ijoro ryiza.